mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazendongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze.
Uberetse karanga mu Burundi ntabwo bayemera kugira ati ibizi bitamburisho byo kugenda mpa ku bufise CPGL. CPGL nayo kuyirondera kangenda kuyirondera iraduhangayika cyane ntizishobora kuyironka byihuta.
Uyu ni umwe mu Barundi bahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo avuga ko bahohotegwa bagirizwa kuba ari abarwanyi ba FNL no kubaho badafite ibyangombwa. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye kena ry'igitoro ryabaye ndanse mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi turazigaruka ko handi hato mu bihagufi y'amaradiyo yanyu. Ariko mbanze ndababwire muri make ko umupatiri wa Ekleziya Katolika yari yishwe n'abakekwa kuba ari imirwi yitwaje ibirwanisho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarahejeje gusoma imisa mu buseruko bw'ico gihugu. Patiri Etienne Nsengiyumva wo kuri paruwasi ya Kicanga yishwe n'abamayimayi Nyatura ikayemba aho yariko ashikiriza inkuka ya misa y'urubatizo no guhezagira ubugeni. Ivyo vyashikirijwe na Patiri Louis de Gonzague Nzabanita wo muri diyoseze y'Igoma mu ntara ya Kivu uburaruko. Umuhari w'abamayimayi Nyatura urwanira abahutu bavuga ku Kinyarwanda wo mu buraruko bw'intara ya Kivu ku munsi wa gatanu mu kibuka kundi mu patiri Celestin Ngango yanyurujwe n'abantu bitwaje ibirwanisho batamenyekanye arekurwa ari uko atanze amafaranga muri territoire ya Rushuru aho abandi banyagihugu batatu banyurujwe batako baricwa n'abatwaye. Korea ya Ruguru irifuza kuganira na Leta Zunze za Amerika ku kibazo cyo gukuraho ibirwanisho vya nuclear mu karere ka Korea Zompi. Ivyo vyashikije ku munsi wa Mungu n'umutegetsi wa Amerika. Ibi ni ibimenyetso vya mbere vy'uko umutegetsi wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un acifuza kubonana na Perezida wa Amerika Donald Trump kuva aho ico gihugu gishikirije ubwa mbere iyo nama mu kwezi guheze. Trump yavuze ko yipfuza guhura na Kim imbere y'uko ukwezi kwa gatanu guhera. Ivyo bazovugana ntibiramenyekana mugabo harimwo n'ikibanza bazobonaniramwo kitarumvikanwa ko ariko abategetsi ba Leta Zunze za Amerika bavuze ko hari kuvugana mu mpisho bitanzwe biba hagati ya Washington hamwe n'abategetsi ba Korea ya Ruguru. Radio ya Amerika murayumva tankomanzi kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni ku rugaga rwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Nongere ndabahe ikaze ikiganiro cacu tugere mu gisata cyo kunguruza abantu n'ibintu cugarijwe n'ikena ry'igitoro ryasuye kuba ndanse mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi. Ibiciro byo kunguruza mu bice bimwe bimwe vyongeye ko amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri y'amarundi. Inkuru iri kwirakurikiranwa na Jean Bosco Ndarurinze akwejwe rya Amerika mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco, amahoro ngaho mu buraruko bw'u Burundi.
Amahoro cyane Diane.
Ico kibazo c'ikena ry'ibitoro cifashe gute muri rusange?
Ego dia neza na neza ubu turiko turavugana ndi mu gisagara cya Ngozi. Ni gisagara gihuriramwo intara zitandukanye zo hagati mu gihugu: Gitega, Kayanza, Kirundo na Muyinga. Muri icyo gisagara rero hari amastasiyo agera ku ndwi, ariko kuri zino saha tuvugana nta stasiyo n'imwe ibarizwa ko igitoro cya esanse. Hari amazutu gusa. Esanse ni ikenerwa cyane kuko imodoka nyinshi zunguruza abantu n'ibintu muri ako karere zinywa icyo gitoro cya esanse. Ubu rero uko bimeze abariko barava mu ntara zitandukanye: Gitega aho bahora barihisha amafaranga ibihumbi bitandatu ubu bariko barihisha hagati y'ibihumbi 7-8 nico kimwe no mu kirundo naho nyine tikiyo kwiyunguruza zahora ari ibihumbi 5 ariko ubu uya hamaze kuja ko ibindi bihumbi 2 ni kuvuga ko bariko barihishwa ibihumbi 7 kumanuka ibujumbura naho nyine itike yaduze abo twahuye na cyane cyane abanyeshuri bariko barasubira ku mashure kugira baje gutangura igice cya gatatu cy'umwaka w'ishure biriko birabagora kuko amafaranga bazanye basanze atayo adahuye na gato nayo baziga kumanuka ko kuko ubu kumanuka ibujumbura bahora bari ishaga ibihumbi 6 cyangwa ibihumbi 5 ariko ubu uya basabwa gukwiza ibihumbi 10 ni kuvuga hamaze kwiyongera ko amafaranga angana n'ibihumbi 3
hari insiguro iratangwa ku rwego rw'ubushikiranganje burabe iby'igitoro bubarizwa mu by'ubudandaje
yego dia turacyagerageza kubana turondera abo bose birwa n'ikibazo cy'igitoro ubu gushika abo twe tumaze kuvugana ni abasanzwe bakora mu budandarizo bw'igitoro abo nabo n'abakozi batubwiye ko ari bato abatwe kugira bashobore kumenya iby'igitoro bakatubwira ko aba bakoresha basanzwe bari Bujumbura ndetse bo babona babarungikira ibitoro biboneka cyangwa bitaboneka batubwira ko bibagora kumenya cyane ibijyanye n'ikena cy'igitoro.
Urakoze cyane rwose Jean Bosco ndarurinze iyo nkuru y'abandanyi uyikurikiranira hagufi na cyane cyane ubaza abo banyeshuri wumva bari kubasubira ku ishuri nyuma y'uburuhuko bwa Pasika hama uraheza ugaruke makuru yo hanyuma utuzaniye ibindi kuri yo.
Urakoze cyane.
Mu gihugu cy'u Rwanda naho kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994 birabandanya. Iyo ndwi yo kwibuka yatanguye ku munsi wa gatandatu. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi turi kumwe ku murongo wa telefone. Assumpta Kaboyi, ibintu biko birakorwa muri ino ndwi ni biki mu Rwanda?
Waramutse neza Diane.
Amahoro.
Nakubwira ko rero ikintu kirimo gukorwa mu Rwanda ni ibikorwa byo kwibuka binyuranye birimo ko hirya no hino mu gihugu hariho abantu muri aya matariki bibuke ko abantu babo aribwo bishwe, ugasanga abantu barihuje bakoze ibikorwa byo kwibuka, hari n'ahagenda haboneka imirambo itarigeze gushyingurwa mu cyubahiro, hanyuma abantu nanone bagafata umwanya bakabashyingura mu rwibutso rwabugenewe. Ubwo rero nibyo bikorwa bihari, hanyuma n'ibiganiro bikorwa nyuma ya saa cyenda, imirimo yose irakorwa kugeza saa cyenda. Saa cyenda akazi kose kagahagarara, abantu bakajya mu biganiro mu midugudu yabo cyangwa se no mu mirimo yabo aho bakora hanyuranye.
Ibyo bizomara igihe kingana gute Assumpta?
Ibyo ngibyo bizarangira ku itariki ya 13 ni mu azaba ari kwa gatanu nibwo hazasuzwa icyunamo ku rwego rw'igihugu, ariko bitavuze ko hirya no hino bizakomeza abantu bibuka babo abantu bashyingura, ariko iminsi 7 yagenwe na leta izasuzwa ku wa gatanu.
Urakoze cyane rwose, nawe turongera amakuru yacu yo hanyuma utuzaniye ibindi kuri ino nkuru.
Urakoze cyane Diane.
Ijugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ihuriro ry'abashingwamanza COVID Collective des Avocats pour la Défense des Victimes des Crimes de Droit International mu Burundi baburanira imiryango y'abakorewe amabi mu ndwi twaraye dusozereye ryararungitse ibirego 49 bishasha muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Nubwo abashingwamanza bitura CPI, u Burundi bwikuye amasezerano yayo mwaka uheze, ibiri muri iryo tangazo n'umunyamakuru w'Ijugi America i Nairobi Eloge Wirikaneza.
Izo birego ziyongera ku bindi birenga ijana byari bimaze kurungikwa n'iryo huriro ry'abashingwamanza. Abashingwamanza bagize iryo huriro bavuga ko bashimira abanyagihugu b'Abarundi n'imiryango iri mu gihugu hagati no hanze hidasiba kubashikiriza ibirego n'ivyaha birabwa n'ubutungane mpuzamakungu biriko bikorwa ko amatohoza na sentare mpuzamakungu mparavyaha CPI. Abashingwamanza bamenyesha ko icyabatumye bafata ingingo yo kwitura sentare mpuzamakungu mparavyaha CPI ari ukubera ubutungane na za sentare z'Uburundi bitigenga. Abashingwamanza bahurikiye mu nani COVID bahamagaye Abarundi muri rusangi n'abahuye n'amabizi y'umwihariko kugumya umutima n'ubumwe bafatanye mu nda no muri ino bihe byo kwitegurira amatora ya kamarampaka, basigura kwaje guhamba amasezerano ya Arusha. COVID rwemeza ko rufise kandi rwashikije CPI birego bitabesha vyerekana ko mu Burundi hakozwe ivyaha vy'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara kuva mu mwaka w'2015 bitegerezwa gutohozwa ko na za sentare mpuzamakungu. Urwo runani mbere rusaba iyo sentare kunyarutsa amatohoza no gushengeza imbere yayo abagizwe amabi n'ivyaha. Covid barusabishi ya mwuzi makungo ni umwe bwa Afrika n'umuryango wa Afrika y'ubuseruko gukurikiranira hagufi ibiko bya mu Burundi ku munsi no gukinga igihe ibintu byomera nk'ibiyangara hamwe no kuraba kw'icubuka kiri mu Burundi kitotuma karere k'ibiyaga binini kose kandukirwa n'injyane. U Burundi bwikuye amasezerano ashinga CPI kwa 27 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2017 atangaza kwisohora ku Burundi muri CPI. Umushikiranganji w'ubutungane Melorantine Kanyana yavuze ku Burundi bubavanuye niyo sentare kubera ikorera kuri politike yo gushaka gusambura igihugu no gutembagaza inzego. Yanemeje ko ari intambwe idasanzwe mu bijanye n'ubwigenge bw'igihugu. U Burundi cyabaye igihugu cya mbere cyikuye mu masezerano y'i Roma agenga CPI. Iyo sentare yashinzwe ku itariki ya 17 ukwezi kw'indwi umwaka w'1998. Ishingwa ku bihugu 120 byari byatumiwe indwi byanze amasezerano ishinga 21 nabyo ntacyo byayivuze ko. U Burundi nicyo gihugu cya mbere ku isi kimaze kwikura mu masezerano ashinga CPI. Eloje Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Eloje Wirikaneza, arakenuye cyane amakuru y'u Burundi tubabandanije mu ntara zitandukanye kuva kuno wa mbere muri ico gihugu. Hariko haratangwa hatangujwe isekeza ry'urucanco rwo gukinga indwara ya karanda ku mpene n'intama. Abanyagihugu mu ntara ya Muramvya ni hagati mu gihugu cy'u Burundi basaba bashumitse gushikirwa n'izo ncanco. Abavuganye n'umunyamakuru wacu Diane Ndonse bamubwiye ko ibitungwa byabo bigeza aho umwansi ashaka. Reka dukurikire inkuru yaduteguriye.
Amezi hafi anaraheze hamenyekanye ko hari indwara ya karanda yateye ibitungwa ahanini bigizwe n'impene hamwe n'intama mu ntara zimwe zimwe z'igihugu. Uko iminsi ihera ni ko iyo ndwara igenda ifata ibyo mu ntara zihana imbibe. Intara ya Muramvya iheruka gufatirwa ingingo yo kugara amasoko nka yose adandarizwamo ivyo bitungwa, byongeye ko bitazosubira no guturutswa ngo birishirize ku misozi mu ntumbero yo gukingira ibitarandura indwara. Ariko rero abanyagihugu ari nabo borozi bavyo babona ko izo ngingo zishobora gutuma amagara yabo asinzikara.
Nikuri twebwe abantu batatu twese cyuho n'ibitungwa bitewe bitinyene nkuko nyine ibitungwa nyinge birakomeye. Nk'igitungwa umva ngo kushugana mu nzu nk'ijya kwipanya kidasohoka ngo kwirango ingwara na kamara amazi. Ntabwo tuzaba tugo hatzaba tinyanyo. Uko nzo sa kuronka nzo nzo sa twamye ko ubugogo mbere kwandi abanyagihugu. Nuko ko kubuza nk'igitungwa muri mahungaho wosuje hanone. Ko byamenye kugenda uko. Kishinzwe utaho gumbaza mukwati. Umva ko mwamaze kumenya ko bake umva ko mukishinzwe narimwe nta kimisi.
Muri rusangi abavyeyi batari bake bikora ku bitungwa igihe bagomba kuriha amafaranga y'ishure ku bana biga. Muri kino gihe bari mu karuhuko ka Pasika abavyeyi bari mu maganya yaho bazokura ayo bazoriha inyuma y'iyindwi basubiye kwiga igice cya gatatu kirangiza umwaka w'ishure.
Umuntu afise abana biga kugyaro nk'amahera y'ishuri yahora arinda gushora nk'igitungo nayo bo nta kindi kintu cyovamwe nk'amahera menshi agwiriye kugira ugure nk'amakaye wongera utange nka minerevale y'abana udashoye nk'igitungo.
Mucha mwikora kubifungugo
oya ntavye umuntu yoronka gurisha ibyibifungugo bigana amahera menshi nk'inuto nk'igitungo.
Ibi bitungo nje bidufitiye akamaro hamwe ibi bitungo bitahabaye natwe ko turapfa turahwera none we bazakaba na batasubira kwiga bace baguma muhira none ntibazasuba amazu ya kurahe uriya wo babivuga ari ku kazi azojana umujyango we tukwari wacu natwe baraguma muhira.
Iyugagwa ry'amasoko y'ibitungwa risubiza inyuma n'ubutunzi bw'ibigega bya komine. Bazubwenge Melance cegera cy'umunyamabanga wa komine Rutegama avuga ko bagira uruhombo rw'ibice 5% by'amafaranga bahora binjiza ku munsi. Eka n'abadandaza bo muri aya masoko bavuga ko bahahombera. Aha ni ku isoko ya Gitanga imwe mu masoko y'ibitungwa abadandaza bo muri komine Mbuye bashoreramwo. Uyu ni umudandaza w'uburo bwengwamo inzoga tuhasanze yidoga avuga ko batakironka baguzi.
Ndasaba ibyo bitungwa bitewe bito kubyo sura gushoka mu masoko kuko bituma nubu afise ikintu kica kigugwa kije guhigwa na wa undi yashora ka gahene nambaro washoye igitoke cyangwa washoye inzoga igatumitanye yuko kubera ya mahera bamenyamugara mu bahara badana cyangwa abanyabujumbura cyangwa abadandaza b'impene bahara badana bataje nako bituma isoko kirema ibintu byaho bitagugwa umuntu yegeze kuma yidoga kubera ibintu byashoye kubera bitagugwa kubera atamahera abariho umuntu ashoye nk'impene namba yigurije nk'ibihumbi 60 ashobora kuba acha kuri kintu cya ngibiri arahagura impuzu umwe atakaza gahengu araza gusuma ibindi n'imasoko ashoramo mahene ubu nta mahera hari kubera izo mpene zahadishoka ufise kintu akagurisha nta kintu nakimwe utashikirwa amahera abonetse mu isoko.
hamwe ingingo yo kudashora ibitungwa yo guma igihe kirekire abanyagihugu bavuga ko amafa ashobora kubatera kuko mwimbo wose bashobora kurangiriza mu masoko
bica bituma umunyagihugu muto muto aho yakwikoze kuri ako gatungo amaze gutegwa n'ingorane ikomeye ugacu usanga afite utwimburwa mu nzu cyayikora kuri uto twimburwa turi mu nzu akatujyana mu isoko umuryango ugacu usigara ukomerewe kubw'inzara kuri ico rero aho babugiye ibyo bitungwa gushoka ugacura aba nisesagura ry'imwimbo abantu bo bari barose mu minsi za gatoya abantu barahasika ubuzima
kubw'ibyo abanyagihugu basaba urucanco rw'ibyo bitungwa mu maguru masha amazi atararenga inkombe
ujejwe ibyo bitungwa n'ese mu shikira nganje arabitumye n'ubworozi ayo mategeko si wayaze kwende usaba yuko iyo miti nayo iturungikire yongere ace atuvura ibyo bitungwa iminsi igeze aturekura akanka nakwe kwe tuva mu kazi nawe nyine sinzi ko kagatotera imbere tutafise ibitungwa nibanyaruka n'urucanco ayo mu rucanco rugenze neza natwe turindire nitwaja gusobanura giti tumwana niyiga tubaze ayo tuyokura amahera azotubabarira turindire mugabe bitebye nahaze mu dutera tuce tumugume dusubire aho twahora muri nyakatsi urucanye turarukeneye gose turarusabye niruze rudufashe nitukagira ingorane kumwe bavura mu giga nitwa tutiyipo nabajya bari imbere bazi byose
amakuru dukura mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi nuko ugo rucanco rushobora kubashikira mu minsi ya vuba bukaba bumaze gutegekanya ko isekeza ryo gucanca ibitungwa rishobora gutangura itariki 9 z'uku kwezi kwa 4 urucanco rukazotangwa kuri gusa mu gihugu cyose ariko intara 12 akaba arizo zizotangurirwa ko 6 zizoba zisigaye zikazokurikira mu nyuma nk'uko aya makuru abandanya bimenyesha mu ntara ya Muramvya Diane Donce ijwi rya Amerika
Yane ndonse yarakenewe aho tumaze kumenya ugo rucanco rero ruza gutangwa n'inko mu ntara za Gitega tuzaza kwikurikiranira hagufi hama tuze kubabwira ibindi makuru yacu ari imbere kuno wa mbere abanyeshuri bo mu Burundi bari mu mashuri y'intango na yisumbuye batanguye igice ca gatatu cy'umwaka abavyeyi bo muri ntara ya Rutovu basaba batakamba yuko umuno kino gice bokoroherezwa bagatezurirwa ku mafaranga bahora batanga kugira ngo bishure bigisha babakutsa kivi ibindi muravyumva muri no nkuru twateguriye n'umenyesha makuru wacu mu Rutovu wa live irankunda
Ayo mafaranga arihishwa abo baregwa mu mashure ya leta yo muri iyo komine ya Rutovu ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri ayo nayo akaba yatanguye gutangishwa abanyeshure bose kuvumwa kuheze ikibazo cike hajya bigisha bahembwa na leta gitanguye kwibonekeza abavyeyi bo bene kurihira abana babo babona ko ari ingingo ya gahotoro Valentine Karumuna numwe mubayaze n'ijwi rya Amerika
tubona baba baturenganeje abana kandi turabaza n'abarimu bakatubwira ngo twarayabatumye sinzi rero twe tuzi ko abigisha bahembwa na leta ntituzi ko abavyeyi aribo basubiramo guhemba abigisha kuko tuzi ko bahembwa na leta natwe tugasubiramo tukabahemba ibyo ntibitunezera kuko ntaho tuba dufise tuyakura yarase yo bojya bagiye ku ishuri niyo buri kurata ariko ibagikenewe bakatubwira ati twebwe ubu hakenewe iki ni mu ishuri twebwe ibyo tuzi ko biraba leta ibyo biriko biza ubu twe tuca twibaza bariko baraduhotora
abo bavyeyi bidoga kandi kuyo ngingo yo gutanga ayo mahera yashinzwe mu mashure batabagishije inama kugabo nikimenyetso cuko abarongo ya mashure bihutira gufata ingingo batisunze kubaho kw'imiryango yabo yugarizwe n'ubukene Kamariza Maria Roza yifatirako
kwebwe ni baraba ubukene tubadufise ama akabana yabayirukanira kwa bana cyeze amagango we kontoronka uburyo bwo kuyaronka ayo mafaranga bo kwa bagiye kuraba gutanga ibyo bibazo bari bakwitworeza je biranjokesha cyane gose ni abigisha ntibahembwe na leta ariko nk'ubu umwana abivuze tahamuhira ni bwa bwenge butera busubira inyuma umwe abironse agasigara ariga ndababaye cyane nyene
ubwo abanyeshure bituma bagwa mu mporero bitewe n'uko ubwo buryo babubuze kubwa Bernice irankunda iyo ngingo ikwiye gufutwa
ubwo buryo hari gihe tuyabura igihe nyene bitugora kuyaronka urumva ko hamwe hamwe yatugora kuyariha ugasanga bamwe ko bariga n'abandi ntibariko bariga kubera kubura ubwo buryo je no sabako bo bihagarika kubera nkaje nk'umvyeyi wanje biramugora kugira yarihe kugira yari ugasanga biragorana kugira ati yarihe niyo mpamvu ko bo bihagarika
mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho muri komine Rutovu bisigura ko iyo ngingo bayifashe baburaniwe mu bijanye no kuronka abigisha mu mashure ico bikoze buremera ko iyo ngingo itorohereza abavyeyi n'abana Innocent Karutimana arongoye ubugenduzi bw'indero muri komine Rutovu
ikaze komeye harabayeho kubanza kwihanganira gushira abagisha bakuza kivi bituma nuko ababyeyi batasabwa gutanga amahera yanda rika kuri minerivare bacana abana bacahombera n'ibyo kuri banasha bahombera ababyeyi baridoga bakavuga bati hari itegeko ritabemerera gutanga amafaranga kandi nabwo n'ubuhombe bugaruka ahanini kuri bo no ku bana babo umva rero birahindagurika ku ishuri bivana n'abigisha imyenda bakenye twaciye tubona yuko hari ubuhombe buri ko buraba ku munsi acho kitumaza isuri ya tuti reka bicare bigikibazo cyabo hayamaze ubuzima bw'ishuri bw'amashuri bubandanye
mu ntwaro bamenyesha ko bisunze amaraporo batanga mu bushikiranganje bw'indero biteze ko vuba abavyeyi bagiye gutezurugwa uyo muzigo wo gutanga amahera yo guhemba abigisha babakutsa kivi Salvatore Simbare umuhanuzi mustaneri ajeje ibibazo by'imibano n'intwaro agatanga icyizere cy'uko iyo komine ishobora kuronswa abigisha babinonosoye bahembwa na leta
si byiza ko bavyeyi bo hemba abigisha bakutsa kive abigisha bakwiye babonetse leta ikabahemba birumvikana ivyo bica biva twatanze uruhusha umutima urarawo dufaranga mwuko ko abavyeyi bagatanga mugabo mubanze mutumenyeshe benshi bazi ko mu rutuva abigisha barenga twari dukwiye abandi benshi mu bisata bitandukanye leta baratwemereye yuko bazotanga abigisha bashasha umurucu gw'abantu kubavyeyi
tumenyeshe ko gushika uno munsi atanga ingo nimwe y'ubu bushikiranganje bw'indero itegeka abarongoye amashuri ya leta gusaba abavyeyi amahera yo guhemba abigisha bakutsa kivi ivyo kandi umushikiranganje abujejwe akaba mbere anaheruka no kubimenyesha imbere y'inamashinga mateka ko bayatangisha bari kubahonyanga amategeko mu ntara ya Bururi mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara mukurikirana kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu amakuru rero wavugwa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo abarundi bakorera imirimo itandukanye mu karere ka Uvira kari mu ntara ya Kivu ya Majepfo biyamiriza ico bita ihohoterwa bo babakorerwa n'inzego z'umutekano abatagirijwe ko bakorana n'abarwanyi ba FNL bakwa amafaranga yo kuba kuri ubwo butaka bwa Kongo umwisha makuru ijwi rya Amerika muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Vedaste Ngabo adufite inkuru ndende
Aba barundi bahura n'ibazo byo guhotegwa n'inzego zishinzwe umutekano n'abakora imirimo y'ubuhinzi no kuragira inka kuri kiribaho ndese aho bavuga yuko bahangayikishijwe n'ubugi inzego zishinzwe umutekano zihora zibafunga kubera ziba zabaketseho kuba bagwanyi ba FNL ndetse no kuba batuye aho kuri kiriba ari nta makaratasi y'inzira azwi ku izina rya CPGR na RCPASSE baba bafite
uberetse karanga muri Burundi ntabwo bayemera kubwira ati ibisi bitamburisho byo kugenda mpa ku bufise CPGR CPGR kuyirondera kangenda kuyirondera iraduhangayisha cyane ntidushobora kuyironka byihuta cyo tugere batubwira ko ari 2018 mugaho ku 2018 ntabwo ugenda uyirose usanga baguca amafaranga menshi ateyibwo gutegera sepedere n'ubwefunere ibyo bintu n'ibyo batuziza kandi atari byo twaje tujemo twaje tujye kwihangayikira twirondereza amafaranga nta kindi
Ntunzimana Dieudonné avuga yuko imitangire y'amafaranga 2500 basabwa kugira ngo bandikwe ko binjiye kuri kiriba adasobanutse kuko hari igihe bayatanga kuri banyumba 10 inzego zishinzwe umutekano zikabafunga zivuga yuko bari muri Congo mu buryo bunyuranyije n'amategeko
turaza tugeze ngaha tuvuye ku zone twamaze kuva ku zone twiyandikije twatanze 2005 mugaba Sudan nabo baraza bagacinyuma bakaza bakadufata badufashe bakaza batujyana mu gasho batujyanye mu gasho barat oha baradufunga nabi bwa baraturikura tugataha baduca amafaranga ari baduciye tukayabahanya batugeza twitayira
Kwizera Imana Martin nawe ni umurundo ukorera imirimo yo kuragira inka kuri kiribo nawe uvuga yuko uburyo basabwa ibyangombwa udasobanutse
nka jende umungere ndaragira niko kazi kanje kinka urashobora guhura nk'umusoda wa Kongo cyangwa ngo jende ndumwane wabudafite izo faranga bagusize mu gasho izo baguciye utazibonye bakaba bakurekura ugumayo mpaka ugahitamo kuzishaka wazibona bakakurekura ugasubira mu kazi nk'iyo we bagufashe ukama ugenda kukaruhira ubusa
ku ruhande rw'abaturage b'abakongomani bakoresha aba barundi bemeza ko nubwo inzego zishinzwe umutekano hari igihe zisanga abakozi babo mu mazu zikabafunga zibasiza yuko badafite ibyangombwa bya resepase na sopejere bitababuza gukoresha barundi kubera imikorere yabo myiza kandi ihendutse
mbese ngo bana abakozi b'abarundi barabafasha cyane yego baradufasha cyane vurema mu mirima igihe baza vurema ubuzi wace bugabanuka ibeyi yace ribagabanuka ewa ni ntangora ni vurema dufitanye nabo
Ivera w'uruburambo ahagarariye ishami rishinzwe iperereza kuri kiriba ashyirwa mu majwi ko ari mu bafunga aba barundi bakorera kuri kiriba undesi yabwijwe ijya Amerika ko abarundi bakunze gufunga ari ababa binjiye muri Congo badafite ibyangombwa by'inzira ariko bakiha gukorera imirimo yabo kuri kiriba no kuwatura Jean Claude Misare ni president wa societe civile mu karere ka Uvira avuga yuko abarundi nabo bafite uburenganzira bwo gukora imirimo yabo muri Congo kimwe n'abaturage b'abakongomani batuye Burundi ariko ikibazo nuko hari abaza gukora muri Uvira badafite ibyangombwa by'inzira bigatuma inzego zishinzwe umutekano zibahohotera
kuna wakati naweza sema Uvira Fizi plein de la Ruzizi tunaishi
aha akaba agira ati hari gihe muri Uvira no muri Fizi no mu kibaya cya Rusizi tuba turi mu bihe by'umutekano iyo bishyigisambo usanga ari abafite ibyangombwa by'u Burundi ibyo bigatuma rimwe na rimwe bahohoterwa gahoro gahoro kuko baba babaketse kandi ibintu byinshi bibi bikorwa muri Uvira hari bikorwa n'abantu b'Abarundi cyangwa bavuga ururimi rw'Ikirundi
Warundi wanaonekana kuparticipe ama lugha ya Kirundi inasemwa na watu ambao wanakuja kufanya mabaya.
Mwamenye yuko atari mu karere ka Uvira ho nyine abarundi bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano. Ahubwo no mu biturage byo mu karere ka Fizi abarundi bakorera imirimo basabwa kwishura ibyangombwa by'abinjira n'abasohoka kugira ngo babone uburyo bakorera imirimo muri ako karere. Ndadasingabo ku bwijwi rya Amerika kuri kiribaho mu ntara kivuye amajyepfo.
Nuko rero nshuti bakunze ibijugi Amerika mu kanya turava duhana agahindukira imbere yuko dusozera ariko nshimire vyimva mutima bamenyesha makuru bacu batandukanye bagize ico batera kugira ngo mushobore gukurikirana no kuryohegwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara cyacu no munsi hama kandi ngene ndabatumiye no mubindi turiko turabategurira muri byo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikira kuva saa 10 gushika saa 11 igihe cyo saa 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda turaza kubashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice nahaza kuba ari makuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika. Amajwi yegeranijwe yongera ashigwa hamwe na Makidili ya Bero yakoze yafashe muhinga bw'ivyuma na ingenieur Linas nanje Diane nahaze twari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi banje ndabipfurize umunsi mwiza tubasigiye kano karirimbo intasho ka Ben Rutabana. Bravo, 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 bravo
ya wakoga viru hande wa sabu Samu yu mani mani gakora rotushe na isawa gusamu Memura obo na kun
El bekiri ya shifu